Imidugu ibiri harimwo uwa leta n'utwara abantu bava mu Kamenge bagenda mu gisagara cha Bujumbura niyo yaturiwe irashira tokombera ihira muri quartier ya gatandatu muri komine ya Ngagara. Iyo miduga imaze gusha agashavu kabaye kenshi kugwaruka go muri komine ya Kamenge aho gwaciye rusidukana niyo nka ruza gutera amabuye muri quartier ya gatandatu mu Ngagara. Abanyengagara nabo baca baza kwigwanira bishitse ngaho bahanganye igisirikare n'igipolisi ibije hagati na yubundi hoho ibara ryari havarigwa hagati y'ugwaruka gwayo makomine uko arabiri. Saidi Juma arongoye igisagara cha Bujumbura amenyesha yuko inyifato nkiyo ugwaruka gwarukuye kwiheba kuko atacho ifasha igihugu atari gusambura.
Turabona ko ari imigwi ibiri ihanganye, twasabye yuko abajeje intwara dufadikanije n'abajeje umutekano bari hano tusigurira abanyagihugu tukababwira amajambo y'ihumure kugira ngo dushobore kubabwira yuko bamwe bose bosubira mu makarite basanze babamwe kugira ngo ntibabandanye bahangana kuko murabona yuko bibananije uko hashobora kuvamwo ibibazo kandi twaye gushora kubirinda. Naco gituma rero ku ruhande rwa Kamenge no ku ruhande rwa Ngagara tugomba dutangure kubasigurira tubabwire yuko bategerezwa bamwe bose kuguma muri quartier basanzwe batuyemwo kugira ngo twirinde ingorane zo hava zadu.
Kubijanye niyo miduga nayo yaturiwe urongoye igisagara cha Bujumbura amenyesha yuko abariko barakora mwe n'ivyo bintu bariko baronona amatungo y'imiryango kandi izinturekwa ngo aho zizura mu kazi heze bizobagora kuko bazosanga bacumuye kubabanyi babo kandi ivyo bikoresho mu nyuma banabikenere.
Ivyo duhanura nuko murazi yuko ibi bikoresho imiduga n'ibindi amiryango ibironka bibagoye cyane kandi murazi yuko bizinze cyane murana kuri ari ubuhombe bunini kandi umujyango urahomba n'igihugu kigahomba ari nacyo gituma rero dusaba yuko atawosubira kwiyumvira guturira imodoka atawosubira gusubira guturira inzu kuko ivyo nibikoresho ino munsi turi muri ibi ariko ejo tuzosubira kubana nk'abantu tubane mu makartye kandi ivyo bikoresho tuko turaturira nivyo tuzosanga dukeneye.
Mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura imyerekano yagenze neza na gatoya kuko muri komine ya Buterere hapfuye abantu babiri abandi bashika kuri batanu barakomereka mu mishamirano yabaye hagati y'abapolisi n'abanyagihugu bungaho ku Buterere basa n'abari amavubi. Igipolisi rero cikoze ku masasu nyayo kirica umuntu abanyagihugu nabo baca bafata amabuye baratera abapolisi gushikaho ivyo ariko birabera aho ku Buterere abahaciye bose canke babibonye vyabateye ubwoba. Mwamenya uko n'umupolisi w'umukenyezi yarasanzwe ariwe arongoye abapolisi muri komine ya Buterere yakubiswe arababara cane gose yagirizwa n'abanyagihugu bari mu myerekano ko ariwe yarashe umuntu yitavye Imana. Uwo mupolisi akaba yajanywe kwa muganga aremvye cane. Desire Atungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.